Daramukije abanywanyi bakanguka mwamaze kuvyuka kino gitondo je ndabashikiza kino kiganiro nitwa Chris Ndikumana uno munsi numunsi wa gatatu numunsi nashaka gusura kubibutsa ingene bifisa gaciro gutegura umunsi imbere yo kuva muhira ndashima imana gose abantu bashinye ntahe ngene ubuzima bwabo bwahindutse kuva bamenye gutegura umunsi hari byinshi namavuga kuvyeke gutegura umunsi ariko ikintu cambere gikenewe gutegura umunsi nukumenya yuko ntanzira nimwe nziza iruta gutegura umunsi mu masengesho umunsi wo gutegura amasengesho umunsi rero wose aba ndi aba kwa mbere aba kwa gatatu umunsi rero wose uvyutse ni vyiza ko umunsi utanguza amasengesho umuntu atangura umunsi atigeza senga aba yahushije ntabaronka guhishurirwa naratahura isi turimwo ntatahura isi turimwo ni isi igaragara twe abana b'abantu turabisi igaragara uraraba hanze ukabona nta mvura yaguye hasa neza harakayaga keza ukumva ngo nta kibazo ariko ubona hasa neza hari ibyo utabona ibyo rero nashaka yuko abantu bakanguka tutahure neza ko isi turimo Yesu yayise ngo umwami w'isi ngo ni satani le prince de ce monde ngo ni satani niko Yesu yamwise bisigura yuko hari imyuka mibi hari ibibazo byinshi hari ibitego myinshi hari ibintu byinshi bishaka kugira nabi bishaka kukubuza gushika ku mugambi w'Imana bishaka kukubuza kuronka ibyo Imana yaguteguriye hari ibyo ndiho yaguteguriye byinshi byiza ariko hari ikintu kimwe nubwo hari ibibazo byinshi nubwo hari ama opposition nubwo hari ibintu Satani yateguye hari imitego myinshi ariko ikintu kimwe kuye kumenya nuko itaguye umunsi mu masengesho ukavyuka utangura guhimbaza gushima Imana yakuvyuye uwo munsi yaguhaye inkomezi nubwo ufise ibibazo ari abantu bashaka kwibaza ngo nushobora gushima Imana wavyutse mu bibazo wavyutse witeze ko bagusohora mu nzu witeze ko ibintu byose bimera nabi oya nubwo uri mu kibazo nubwo waraye udafunguye ushonje uvyutse mu gitondo shima Imana kuri uwo munsi kuko munsi ntuzi ivyo ndiho yaguteguriye urashobora kuvuga uti ego ndazi abantu nza kubona na ndazi programme mfise ndazi nganje ku ishure nganje ku kazi cyangwa nguma muhira ndi mu retraite ndazi ivyo nkora nkore ndabe filme ndabe igitabo oya menya yuko umunsi wawe ntuwuzi hari ama surprise ndi natahuye yuko Imana niyo izi agenda ifise ku munsi wawe nico gituma ibibazo byose ufise birahari ndagenda kubwire yuko hari ibibazo hari ama opposition hari ibintu bigurindiriye ariko hagarare ku jambo rimwe gusanga na tekere no munsi ijambo ryo ba Filipi 4:13 nashana gusaba iyo jambo uzuka muri koresha imisi yose urigire petit déjeuner kujya wa mufungura mukate mu gitondo wa muri tekereza ko wa muri yumvira ko rivuga ngo je puis tout par celui qui me fortifie ishobozwa vyose numa inkomezi a Filipi 4:13 Philippiens 4:13 harakomeye cyane arajyoje gose kuko Paulo yavuze mu rongo ariko avuga haruguru gatoya ingene yize gucishwa bugufi yize kurara hanze yize kurara inzara niko navuga abantu barara inzara Paul yavuga ati narize kurara inzara narize guhaga narize kwambara ubusa narize kwambara neza narize vyose ariko igituma bishoboye ntiyari ko arirata ukundi ariko yavuze ngo nshobozwa vyose vyose nuvuga yuko bibi na vyiza ndabishobozwa vyose numa inkomezi rero nshaka ndabwire ivyo Paulo yivuze ahejeje kuvuga ivyo yaciyemo ni nko kurangiza avuga ati naciye muri ibi nabishobojwe numa inkomezi ariko nashaka umurongo nyene jewe mpanda gukoresha mu yindi sense apana kuvuga gusa ivyo nashobojwe ntavuga nivyo ngira shobozwe umuntu yizera ariteze gushobozwa n'imbere yuko ashobozwa ariteze intsinzi n'imbere yuko aja mu rugamba ariteze ku za kujonga insinzi n'imbere yuko munsi awutangura rero wowe kiri muhira nimburukanye viza mu gitondo uri muhira hafata umurongo uvuga uti shobozwa vyose numa inkomezi bitaravye ikibazo zo gucamwo nimba ari abantu baguteze nimba ari ama opposition nimba ari ingorane zo kuronka nimba ari telefone tari nziza nimba ari inkuru mbi igoye kwihanganira uza kugushikira uvuga uti shobozwa vyose numa inkomezi kora ubwo inkomezi ni ndiho ubwo inkomezi ni Imana yakuremye ira ziviza kuba no munsi nico gituma uza gushobozwa iyo ukora sengere mu gitondo niko bwira abantu bataza gusenga mu gitondo iyo usenze mu gitondo wamuvuga uti mana ndakweretse no munsi wose ndazi ko uzi ibiza kuba nta kintu na kimwe sishaka na kimwe kiza kunshikira utakirekuye ndashaka yuko icyoza kingerageza icyoza kigoye wewe wagiteguye wakirekuye ndasavye uze kunshoboza kuko jeje no kwishoboza ariko ni washaka kunshoboza ndabishobora rero Imana niyo gushoboza uraza kubicamwo kandi uraza kuronka insinzi mu izina rya Yesu. turabandanya umwanya w'inyigisho inyigisho nise duhezagire ndiho Benison je suis ejo narangije niko ndavuga ibintu bikomeye cyane niko ndavuga ikintu cyitwa confiance mu gifaransa ndavuga yuko kwizigira imana ukayemera nubwo utabitahura ukavuga uti imana irazi jikira kora cyo ni ikintu gikomeye cyane iyo umaze kwizigira muri kanguka nakunda kuba hakarorero kenshi abashasha n'ababizi mwarashaka kugaruka ko umwana ari mu ndege hanyuma indege igira igihe haza umuyaga igira igwe abantu bose bararira bakoma induru baratsenga barafatikiza umwana aguma twenga mu nyuma indege imaze gutekana umutesi aramubaza ati kwe kutatinye kwe kutagira ubwoba kandi batwagira dupfe umwana natwenga aramuraho arambwira ati wowe ntuzi uwutwaye indege ntuzi pilote pilote ni papa igihe cyose papa afashe indege akayitwara mbanzi ko neza gushika amahoro umwana ntaraba igihuhusi ntaraba ibibazo aravuga ati papa ni watwaye indege rero yuzi neza ko imana ifise ubuzima bwawe yuzi ko ariyo ifise control ibintu byose ufise impamvu yo kuyishima kuko izi ivyo ukorakora nubwo utabitahura ushobora guca mu gihuhusi ushobora guca mu bihe bigoye ariko kugira uhezagire ndiho bisaba gushima ndiho no mu bihe bigoye no mu bihe bitagaragara no mu bihe byose bisa n'ivyanse ugurakanwa ushime ndiho kanabereke muri Zaburi 50 umurongo wa 23 Psalm 50 verset 23 havuga ngo celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie imana ivuga ngo utanze ikimazi cyangwa itambo cy'amashimwe amesheje icyubahiro igihe cyose utanze ikimazi cyangwa igitambo cy'amashimwe mu bihe bigoye sacrifice uvuga yuko ni ikintu kitoroshe hari igihe ishimwe itaza ukumva umutima nta shimwe ufise ahubwo wumva ushaka kwidodomba ariko uvuga uti uko bisa kose ndashima imana ngo ahaye imana icyubahiro I glorifie Dieu et à celui qui veut sur sa voix ugumye muri iyo nzira nyene yo gushima ngo je ferai voir le salut de Dieu imana izomucira inzira abone agakiza abone gutabagwa ibazo cyose urimwo nagenabwe yuko inzira nziza yo kuva mu bibazo urimwo iga guhezagira ndiho tangura uhezagire ndiho umushime ubibona utabibona ubitahura utabitahura hari igihe dushobora guca mu bihe byo kuzazanirwa ugatangura kwibaza imana ati mana none ni wavuze cyangwa si wavuze hari igihe ubona ibintu bitandukanye igihe ushane le contraire y'ivyo ubona yuko imana yoba yarakubariye cyangwa uko wizera ariko kubera uzi ko imana wayihaye control imana wagiriye confiance urashima muri byose ekanaba karero ka Abraham muri Bibiliya Abraham muri Bibiliya mutanguriro gice cya 21 murongo wa 12 Genesis 21 verset 12 mwasomye imana yabwiye Abraham iramubwira yuko muri Isaka hazovamwo uruvyaro rwiwe nuva yuko azoba ihanga rinini rivuye muri Isaka imana niyo yamubwiye ariko uciro abagishapiti kurikira mutanguriro nyene 22 Genesis 22 murongo wa mbere gushaka kwa gatatu biratangaje nyene iyo mana nyene yamubwiye yuko ko muri Isaka hazovamwo amahanga izo muhezagira iyo mana nyene yacimubwira ngo niwavyuka mu gitondo ufate Isaka uje muhungu wawe ukunda ugende umwice umutange nk'ikimazi nk'igitambo genezo yuko ari wewe canke jewe kwara tubaza imana ati none bishobora ko gute ko uvuga bimwe hanyuma ukivuguruza kubera iki umbwira ngo nje kumwica kandi ari wabwiye yuko hazovamwo uruvyaro nta na hamwe muri Bibiliya batubwira ko Abraham yabajije imana yidodomvye ariko yarubashe aca bikora aragenda agiye gutanga ikimazi cyangwa itambo bisigura iki bisigura yuko Abraham yarafitiye confiance imana nigeze bibaza ibibazo na bimwe ivyo imana ivuze yarabikurikiza rero nako dukwiye kwigira kuri Abraham dogatanga gushima imana niyo twoca mu bihe bigoye bihe byo kuzazanirwa bihe dutahura uguti imana uguma uri imana zokwama ndagushima umuntu yakangutse yatahuye ko akwiye guhezagira imana ayishima no mu bihe byo kuzazanirwa ibihe bya confusion utumva ivyo urimo ariko urugurura kanwa niwidodombe akwidodomba utimana uri imana ntage ndabwire yuko igihe cyose uciye mu bibazo igihe cyose ibintu byose bimeze nabi ahabaye ikibazo ushobora kusohoka imodoka igira accident cyangwa bakakwiba cyangwa bakakurenganya ukasanga muhira bimeze nabi mu rugo bimeze nabi igihe cyose reaction mbi ikintu kibi cyotuma widodomba cyotuma wivuga nabi ukavuga amajambo mabi ntage ndabwire yuko satana barindiriye amajambo ava mu kanwa kawe ugutwi kwe kwa kuguruye arindiriye ibisohoka iyo usohoye amajambo mabi rero aba marse point ariko iyo uvuga uti ndashima imana uko bisa kose uba uhezagiye umutima wa ndiho ejo tuzobandanya twumva ingene bihimbara ndiho iyo dufise umutima umuhezagira mugira umunsi mwiza.